Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwabonye kingura ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Ingingo z'ingenzi z'amakuru y'iki gitondo. Mu Burundi, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu benshi bari muri gereza bazira ubusa n'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Mu bisanzwe uko byari bizwi ni uko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane cyangwa z'inyamiramabi yomenya ko atokwihutira gufunga, ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu bidegenja.
Sixto Vigny ni muraba ni umukuru wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Mulongwe n'abaturage b'Abanyekongo ejo bari bashyamiranye. Loni irasaba ko ibikorwa remezo by'ubuvuzi birindwa intambara muri Gaza. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, OMS ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima irasaba ko abarwana muri Gaza birinda gusenya ibikorwa remezo by'ubuvuzi. OMS ifite impungenge z'indwara z'ibyorezo zishobora kwaduka. Eugenie Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Agahenge hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas mu cyumweru gishize katumye OMS n'imiryango itanga ifashanyo babasha kongera ibyangombwa bagejeje muri Gaza, ariko ntibihagije ugereranije n'ibikenewe na miliyoni 2,300,000 bahatuye. Avugira mu nama n'abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibitaro 15 gusa muri 36 byo mu ntara ya Gaza ari byo bikibasha gukora kandi ko byarengewe n'umubare w'abarwayi. Tedros yagize ati, ku bitaro 25 biri ku ruzi rwa Uwadi Gaza mbere yuko ubushyamirane butangira, bitatu gusa nibyo byakoraga ku rwego ruringaniye bifite ibikenewe by'ibanze, ariko nta lisansi bifite, nta mazi, nta biribwa. Uyu muyobozi yakomeje agira ati, ubushobozi busigaye bw'urwego rw'ubuvuzi bugomba kubungabungwa, gushyigikirwa no kwagurwa. OMS yatanze impuruza ku byerekeye indwara zandura zishobora gukwirakwira muri Gaza, aho abantu bateshejwe ibyabo birundiye mu macumbi no mu mazu babamo by'agateganyo. Iri shami rya ONU ryagaragaje ko abarwayi b'impiswi biyongereye by'umwihariko mu mpinja no mu bana bato. Tedros yavuze ko hari ibyago by'uko indwara zakwirakwira, harimo izo mu myanya y'ubuhumekero, izituruka ku mazi mabi, hepatite, inda, indwara z'ubuheri n'izindi. Umuyobozi wa OMS wari wavuze ko miliyoni 1,300,000 ba mu macumbi mu ntara ya Gaza, yavuze ko muri iyo ntara habaruwe 111,000 bagize ibibazo mu nzira y'ubuhumekero, 224 barwaye ubuheri ku ruhu, n'212 bagize izindi ndwara z'uruhu zitara kwishimagura kuva ubushyamirane butangiye.
Tuve mu burasirazuba bwo hagati tuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi uratangaza ko utazohereza indorerezi mu matora mu ntara z'iki gihugu kubera umutekano muke. Abanyekongo bazatora umukuru w'igihugu cyabo ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa 12. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi woherejeyo indorerezi 40 ubu bari Kinshasa, umurwa mukuru. Bagombaga gutangira kujya mu ntara zitandukanye z'igihugu, none ntibigishobotse kubera impamvu z'umutekano, nk'uko umuvugizi w'umuryango Nabila Masrali abisobanura mu itangazo yashyize ahagaragara no mu biganiro yahaye ibigo ntaramakuru bitandukanye. Urugero rw'umutekano muke. Kuri uyu wa kabiri, umwe mu bakandida Moise Katumbi yarimo ajya kwiyamamaza Ikindu, umurwa mukuru w'intara ya Maniema mu burasirazuba bw'igihugu. Mu nzira, abayoboke b'ishyaka rye Ensemble pour la République basakiranye n'ab'ishyaka riri ku butegetsi Union pour la démocratie et le progrès social UDPS rya président Félix Tshisekedi. Umuyobozi w'ishami ry'urubyiruko rw'ishyaka rya Katumbi, umunyamategeko Dido Kasingi, yabiguyemo arapfa. Radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Madagascar. igisirikare kiriyama uwo ari we wese wagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni nyuma y'uko umushinjacyaha mukuru wa Repubulika atangarije ko abofisiye babiri bo mu ngabo z'igihugu bashinjwe gukangurira rubanda kwigomeka mbere y'itora rya president ryo ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa 11. Eugene Mukankusi arakomeza kuri iyi nkuru.
10 mu bakandida 12 batavuga rumwe n'ubutegetsi badurumbanyije itora nyuma y'ibyumweru abimyigaragambyo yaranzwe n'urugomo mu mihanda. Komisiyo ishinzwe amatora yatangaje ko perezida uri hubu Andry Rajoelina ariwe watsinze, kandi ko urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga ruzemeza amajwi yavuye mu itora kwa gatanu. Umushinjacyaha Narindra Rakotoniyaina mu itangazo mu ijoro ryo kwa kabiri yavuze ko abofisiye mu gisirikare babiri bafunzwe, kandi ko bazaguma mu buroko kugeza bitabye urukiko tariki 16 y'ukwezi kwa mbere. Ntiyavuze amazina y'abo bofisiye cyangwa amapeti yabo. Avugana n'abanyamakuru mu murwa mukuru Antananarivo kuri uyu wa gatatu, General William Michel Andrea Masimanana ntacyo yavuze ku itabwa muri yombi, ariko yavuze ko igisirikare cyiyemeje kubaha ibyavuye mu matora. Yagize ati, ikintu cyose cyahungabanya umutekano mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, byaba bikozwe n'uri imbere cyangwa uri hanze y'igihugu, ikintu cyabangamira iterambere rya Madagascar umuyobozi utaha yayigezaho ntikizihanganirwa. La Joelina yafashe ubutegetsi bwa mbere mu gihugu gituwe na 30 million z'abantu, akuyeho uwari perezida icyo gihe Marc Ravalomanana muri kudeta yo mu 2009. Yatanze ubutegetsi muri 2014 nyuma y'imyaka hafi 5 ari umuyobozi w'inzibacyuho, kandi yatsinze itora ryo mu mwaka wa 2018.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi abaharanira uburenganzira bwa muntu bemeza ko bamwe mu mfungwa barangiza ibihano byabo ntibarekurwe. Hari kandi abagerekwaho ibyaha bya politike ku bw'amaherere, naho abandi barenze imyaka 5 bataraburana na gato. Ibindi tubibaze Pierre Claver niyo nkuru.
Raporo ya IDHB, Initiative pour les droits humains au Burundi, rimwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu rihanye agateka kazi na muntu, ivuga ko hari abanyororo bibagiwe. Karina Tersekia, umushakashatsi w'iryo shyirahamwe IDHB, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo bibagiriwe mu mabohero bagwiriyemo abaharanira agateka kazi na muntu, hamwe n'abo yita ko bagerekwa ko ibyaha bya politike kubera ibyiyumviro byabo bitandukanye n'iby'umugambwe uri ku butegetsi. Aba baguriyemo abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na leta nka SNL n'igindi, hamwe n'abagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cya nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza.
Nous les appelons prisonniers oubliés parce que personne ne s'en
souvient. Atetubita abibagiwe kuko atanumwe akibitayeho. Iyo mvira namwe ko baba baraburanye bagatsinda imanza akarenga kabiri, ariko bakaguma bavundiye mu buroko. Niho nyangwa rikabije ry'amategeko yamara badafata ingingo yo kubarekura, bitwaza igihagararo bafise mu mushikiriza manza abakomeye mu ndongozi mu mugambo uri ku butegetsi canke abo mu rwego rw'iperereza. Abenshi bagirizwa ibijanye na politiki tike n'umutekano, ugushaka guhungabanya inzego z'igihugu n'ibindi, bamwe bakamara imyaka n'iyindi bataraburana.
Ou les affaires peuvent rester pendant plusieurs années.
Iryo shyirahamwe rivuga ko ryakoze amatohoza mu mabohero menshi ari mu gihugu, rirerekana n'amazina ritanga ko akarorero ko bafunzwe kandi barejejwe inshuro zirenga zibiri na sentare yamara ntibarekugwe. Akate Burundi, irindi shyirahamwe rikunze kugira amatohoza mu mabohero, rivuga ko abafungiwe ubusa barenga igice cy'abanyororo bose bari mu gihugu. Ibi biremezwa na Jeremy Rukuki, umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi, yarekuwe mu mwaka w'2021 inyuma y'imyaka 4 yaramaze afunzwe. Yari yakatiwe igihano cya mbere gihawe abakora ako kazi cyo gufungwa imyaka 32, mu nyuma kiragabanuka gushika ku mwaka umwe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, Rukuki aribuka ko ibiri muri iyo raporo yavyiboneye ko ibindi akabibona no kubo bari bafungiwe hamwe.
Iyo uharanira agateka kazi na muntu ashikanywe mu ibohero arabuzwa kwivuza baramuburagiza aha ajyama baramwiba baramuhohotera bakaburizamwo imanza yuko zitera imbere iyo bamukunze naho bakamucira urubanza bamucira umunyororo uremereye
umwe mu bacamanza amaze imyaka 12 akorera mu gisata cy'ubutungane mu Burundi yabwiye IDHB muri raporo yayo ko kenshi abacamanza batamikwa ingingo bafatira abafungiwe ivyaha bimwe bimwe byitirirwa kugwanya leta umugwe igihugu wigenga ureje agateka kazi na muntu nawe nyene uremeza ko amabohero yarengewe kandi agwiriyemo abafungiwe ubusa 6 vinye ne muraba ahamagarira leta n'inzego zitandukanye kwikubita agashi ni mu kiganiro cyihariye kuri mikro y'ijwi rya Amerika
mu bisanzwe uko byari bizwi nuko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane cyangwa z'inyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu ubidegenja
amabohero 11 ari mu gihugu arimo abafungwa barenga 11,000 kandi afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,200 gusa ibohero rya Mpemba riri Bujumbura ryonyene rimwe abarenga 4,300 abarenga kure ababwirizwa gufungwa mu gihugu cyose twagerageje kurondera icyo ubushikiranganje bw'ubutungane bo bivuga ko ariko umuvugizi wa Sentare ntayinyuzwa ari nawe avugira urwego rw'amaparike Agnes Bangiricenge ntiyashimye ne kuvugira kuri mikro zacu n'ubutumwa twamurungikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenye bwa WhatsApp naco yabuvuze ko ico bikoze umukuru w'igihugu aheruka gutangaza ko hagiye kujaho uburyo bwo gusuzuma abafungiwe ubusa bose kugira ngo barekugwe Karina Tertsekiano umushakashatsi wa IDHB nawe nyene yatwiganiye ko imbere yuko basohora iyo raporo babanje kwiha ugwego rw'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bw'ubutunga ne ariko ko izo nzego zose zitashimye kugira ico zishikirije kubiri muri ico cegeranyo Pierre Clavier inkuru kubwijwe rya America
Ijwi rya America tube tugumye mu Burundi ubutabera bwahamije abantu batanu barimo abarimu babiri ibyaha byo gufata ku ngufu abana bato b'abakobwa naho abakoreye ibyamfurambi umwana w'umukobwa w'imyaka 5 bimuviramo kwitaba imana ntibaramenyeka neza ku buryo budasubirwaho ni inkuru ya Eloge Wilika neza ukorera i Nairobi muri Kenya
abo bantu bakora ibyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero
undi yaneza cahinyeretse mu kenyezi w'abana batandatu mu gatondo ko kwa 20 ukwezi kwa 11 ijuru ryamuguye ko igihe azinduka aja kuraba kiziga cha Kelsiter iteka agakobwa kiwe k'imyaka 5 kagira 5 mu bana batandatu biwe uwo mugore yireranya abana ari wenyene umunsi yamahana mu rwako yayaroye gucuruza maze atahuka atabona ico kibondo bwake yumva inkuru mbi
ndagerageza ndarondeza hose ndabura ucyoye mu gatondo sizere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiriye urabe yuko ari ndagenda ndahashitse aho hantu dusanga umwana yakorewe ibyamfurambi bamonize kubona umwana w'imyaka 5 ameregwa nabi uko aye birababaje
kugera ubu amatohoza aracyakorwa nta bantu bakoze ico caha barashengezwa mu butungane ariko harabikekwa babiri bafashwe izaca inyeretse yasaba ubutungane guhana bwihanukiriye abakoze ayo mahano urwo rupfu benshi bagereranije n'ubunyamaswa bwakorewe ico kibondo rwababaje benshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga z'abarundi kubera ko kigeme kavuka mu muryango wa mikoromake kaciye kaja gufubwa ubutarariye bamwe mu bavyeyi nka Jean-Marie Ntamvukiye baramenye wafashe ku nguvu umwana wabo uwo mugabo muri komine Bukinanyana mu ntara y'Ibitoke yiriwe kuburana n'umwarimu yafashe ku nguvu agakobwa kiwe k'imyaka 11 Sentare y'intara yamuhanishije umunyororo w'imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5 hari kuri uyu wa kabiri Ntamvukiye arashima urwaciwe
wakire neza umvunya akanyinshi yego kugira zoveyo yihanuye bakaza bahanwa nk'uko nyine
Dieudonné Bigirimana ari mu batabaje ubutungane nawe nyene yabwijwe ijwi ry'America ko anejerejwe nuko bwigenjeje
nuko wako twaguye mu gahundwe hama dusha dusaba ubutungane ko bwo kurikirana uwo muntu yagerezwe ico cyaha kwa byakire neza cyane twosaba ko ubutungane bwo hora nkuko
amahano yashikiye akigemitera iteka umutambukanye w'umukuru w'igihugu yagarutse ko kuwa mbere wiyindwe yugurura isekeza y'iminsi 16 byo kurwanya ayo mabi ahangerine ndayishimiye yari mu ntara ya Kirundo mu buraruko
mwari yumviye namwe mu nzu yeze ibara ryagahomera umwa yakorewe umwana w'umwigeme iteriteka kersi yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayitse n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kabi
Mundu heza kandi muntaza akayanza muramza na Rumonge amasoko yacu izigiwe yatubwiye ko hari abana b'abakobwa bafashwe ku nguvu mu Rumonge imisore yabikoze yanifashije amashusho yakwiragiza ku mbuga nkoranyambaga kwa gatanu heze babiri muri bo bahanishijwe imyaka 30 umuto muri bo w'imyaka 15 ahanishwa ihadabu y'imiliyoni 5 n'ibihumbi 40 Rimwe bizimana muhanuzi wa Bramatari wa Rumonge ajejwe amategeko arafite insiguro ivyashitse
gache bidukaburira ko tugiye kongera guhimiriza cyane abana b'abahungu kuko ha mu Rumonge hari ikintu gikomeye barata amashuri kubera kuja muri Zambia kuja sauza bumva umwana gacagarukira mu y'umunani gaca yigira Zambia kubera amahera agarutse gaca abandi bana babona ko ahubwo kwiga uri kuratakaza umwanya
Runandi kwa mashira hamwe hane agateka kabana mu Burundi FENADEB ruhurikiyemo amashira hamwe yarenga 80 rwemeza ko ingeso yo gufata ku nguvu abakobwa yabaye nkakaranda Ferdinand Simbaruhije umuvugizi w'urwo runani
tovise abo twashobora kumenya ko bagiwe byafura mbi abana barenga gatoyi amajambi na 80 kandi mu byo babona ko biri ku murindi muni ya cyane kugaranira ku mbisi heze
asaba umuntu wese guterera kugira uwo muco mubi uranduranwe n'imizi
abo bose bafise icofasha mu cyaje cy'akabana batisa ku zikuri kukorera ko cyane kugira ngo twenge twagwanya ayo mabi aho kabigashikabisha
umukenyezi wa president yishimiye arafise icasa ubutungane kongereza ibihano z'abahohotera igitsina gore
tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe bumvise ko bariko barasubiramo amategeko kongereza igihano ku cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi
kugera ubu mu Burundi umunyororo muremure uhanishwa abagiriye gufata ku nguvu ni imyaka 30 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika none tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abana bagera kuri 53% bahoze mu mitwe yitwaje intwaro bari bacumbikiwe mu bigo bitandukanye byo kubasubiza mu buzima busanzwe mu mujyi wa Goma basubiye mu ishyamba muri iyo mitwe. Jimmy Shukrani bakomera yaduteguriye inkuri irambuye.
Iyi mibare itangajwe nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe arengera uburenganzira bw'umwana akorera mu ntara y'Ikivu ya Ruguru, Collectif des Activistes des Droits de l'Enfant, CAD mu rurimi rw'Igifaransa, bwakozwe kuva tariki 14 ukwezi kwa 10 bugashyirwa ahagaragara tariki 28 ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ibigo abana baturutse nibyo ari byarabakiriye ubwo bavaga mu mitwe yitwaje intwaro mu mwaka wa 2018 na 2019 binyuze muri programu ya leta ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bavuye mu ishyamba ubwo bushakashatsi bwakorewe mu bigo bigera ku 8 byo mu mujyi wa Goma aho bwamenyekanishije ko abana bari mu kigero cy'imyaka iri munsi ya 20 aribo baturutse iyi mibare kandi igaragaza ko icyo gihe 46% by'abana bari munsi y'imyaka 18 babaga mu mitwe itandukanye yarwanyaga leta ya Kongo imitwe abana bahozemo ni nka Mai Mai, Nyatura, APCLS, M23, Raya Mutomboki, Cheka n'indi yose ikorera muri Kivu ya Ruguru. Iyi raporo igaragaza ko kuri ubu aba bana baturutse muri ibi bigo hafi ya bose bari munsi y'imyaka 18. Umubare munini wabo ukaba ugizwe n'abahungu cyane, abakobwa akaba ari bake. Aya mashyirahamwe arimo Agissons pour l'Enfant, Ligue pour les Droits des Enfants. Avuga ko kuri iyi nshuro umubare w'abana baje mu gisirikare wiyongeye cyane kurusha uko byari bimeze mu myaka ishize. Muri iyi raporo kandi haravugwamo kuba bayoboye imitwe yitwaje intwaro muri teritwari za Masisi, Rucuru, Nyiragongo barakoresheje abarwanyi babo mu gushukisha amafaranga aba bana bakabakura mu bigo bari bacumbikiwemo dore ko bamwe bari batangiye kwigishwa imyuga n'ibindi. Aya mashyirahamwe ababazwa no kubona ubuyobozi bw'ibi bigo butagira icyo buvuga cyangwa ngo butangaze kuri iki kibazo babona ko kibangamiye sosiyete muri rusange yewe na leta ikabikomeje guceceka mu gihe umubare w'abana basubira mu mitwe yitwaje intwaro ukomeza kwiyongera. kwiyongera abandi bagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu ntara ya Kivu ya Ruguru bavuga ko batewe impungenge n'iki kibazo gishobora guteza umutekano muke mu Banyekongo uyu ni madamu Neema Serutoki uyoboye ishyirahamwe CPDDF Conseil pour la défense des droits de l'enfant et des femmes mu rurimi rw'igifaransa mu ntara ya Kivu ya Ruguru
abo bana bavuye mu centre d'accueil na orphelina na ma centre gari créé n'abandi ba na ma ONG abo bana kugenda ni ukuburi yankadrema babuze yankadrema maze barabona baragenda kandi abo bana mu kugenda deja ni probleme babaye bomba retardement kuko ibyo byo barakoririya barakora ibintu bibi bo kwica n'abantu wenda hari kwiba ibyo bikaba bidusubiza inyuma buri munsi
ibigo aba bana bari bacumbikiwemo ni nka Kaje de Hill Africa CTO n'ibindi byari bifite uburenganzira bwo kwakira abana bahuye n'ihungabana kubera intambara muri Congo byose bifite ibyicaro mu mujyi wa Goma impirimba y'uburenganzira bw'umwana mu ntara ya Kivu ya Ruguru ishinja ubuyobozi bw'ibi bigo kugira uruhare rukomeye mu gutoroka kw'aba bana bari bamaze kumenyera ubuzima bwa gisivile
ibi bintu biratubabaza twebwe ariko dore ngabo bagiye mu mashamba abandi biyunze n'ibindi bikundi ndabyo bihari byashinzwe na gouvernement ariko hari abantu bashizeho bakoze création yago ma centre d'accueil kugira bakwakira abo bana barebe nimba hari boshobora kubaredike babarensere mu nani mu societe ariko yapwikaba irinke bakananirwa kubankadre ko bikwiriye abana bakabona bakagenda uko bashaka
abayobozi b'ibi bigo byakoremwe ubushakashatsi twagerageje kuvugisha birinze kugira icyo batubwira kuri raporo zasowe n'aya mashyirahamwe naho madamu Liberata Buratwa uyoboye urugaga rw'abagore bahunze intambara mu mujyi wa Goma we arashinja leta ya Congo kubitagira ikikora mu kugoboka abo bana kuri we leta yagakwiye gufata iya mbere mu gukurikiranira hafi iki kibazo mu buryo bwihariye mu rwego rwo kugabanya umubare w'imitwe itwaje intwaro ikorera mu burasirazuba yongeraho ko kubera kuburi bibatunga no kutaje kwishuri ari undi mubare w'abana b'impunzi bava mu nkambi bakajya kwiyunga n'imitwe yitwaje intwaro
kuri baturi impunzi inzara kubura amashuri ibyo ngibyo nabyo bituma abana bagenda ari ndawuntu batumye ngo bagende akagenda bagiye gushaka ibiryo yagerayo undi muntu akamwosha agaherera iyo ngiyo twa twasabaga no kugira ngo yintambara ishire mbese ishire usubiri wacu uri mu byaje gucunga umwana uko ashoboye ko yamucungaga kuva na kera kubera bino birakomeye umwana nukwite banyina akiruka akagenda nyina ntamenye uyo umwana yagiye utugirira imbabazi kubera Kongo yeje na ubana bazayubaka
ubuyobozi bwa Kivu ya Ruguru nabwo ntibwigeze bugira icyo butangaza kuri ubu bushakashatsi kwagereje guhamagara ababishinzwe muri guverinoma y'intara ariko ntibafata telefoni muri raporo yo mu ntangiriro y'umwaka wa 2023 yashyizwe ahagaragara n'ikigo cya leta gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare PDDRCS mu mina magambo habaruwe imitwe yitwaje intwari igera kuri 300 aho 240 muri yo ikorera mu burasirazuba bw'igihugu iyi raporo yemeje ko intara zibarirwa mu inchi bw'iyo mitwe irwanya leta ya Kinshasa ari Kivu ya Ruguru na Ituri zashyizwe mu buyobozi bwa gisirikare na Kivu yepfo buyobowe n'abasivile jimisho kurani bakomera ijwi rya Amerika igoma
radio ijwi rya Amerika tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko noneho mu ntara ya Kivu yepfo impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Mulongwe n'abaturage b'abanyekongo bongeye gushyamirana ejo kuwa gatatu barapfa ikibazo cy'amasoko Vedaste Ngabo uri Uvira yarabikurikiranye
bamwe mu baturage bo bakongo umwanya batuye mu Rongwe bakoze imyigaragambyo bafunga umuhanda uva mu kibembu ujya mu nkambi n'imigozi abandi nabo batwikiye mu ibarabara ibitanda by'agasoko ibi byabereye mu birometero bigera ku ijana uvuye mu mujyi wa Uvira abakoze imyigaragambyo bagera kuri 20 gusa ibyari imyigaragambyo byahindutse imvururu kuko zimwe mu mpunzi z'abarundi zaje kuburiza mu iyo myigaragambyo zitwaje inkoni n'imipanga ibi byabaye nyuma yuko hari impunzi yakubitiwe mu murima izindi nazo zambugwa amasuka ndayishimiye Claudine n'umuhinzi uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yakomerekeye muri iyo myigaragambyo yabaye yari mu murima
narakosa hani karezi ibiri nkosa hani karezi ibiri ntangi 50,000 uyu munsi twagiye mu murima ko hari haraye twako turakora ngo tumare akari gasigaye niho nabona nyishamba raje ngo waje gukora ndavuga teko kuko waje gukora ngo ntiwaruzi n'umunsi ko hari mandamano ndavuga rije mandamano ntayonzi ugiye acha ahita agenda ahamagara abantu ngo nyaruke muri abarundi bari gukora mu mirima baca bahita bangwa ko barankubita bamukunya kisuka cyangwa minduru rero acha mendura mendura mu mawa no gukuba ko nakomeretse hama rero bahita baramenagura maze kugwa mu mawa niyo nakomendura abagenzi bariko barima igihande baca baraza ahari ntambara cyitangura y'abarundi n'ababembe
kubwa Bizumungu Jackson nawe ni umuhinzi uri muri inkambi y'impunzi z'abarundi zirenga 10,000 bimwe mu bintu bye byari mu birima byasahuriwe muri umyigaragambyo yateguwe na bamwe mu baturage b'imulongwe
hari kibazo cy'uko bipfuza ngo abarundi bose ngo badandarize ngo hari yepfo inyuma y'inkambi ariko nari turavye umutekano utandukanye umutekano ni mubi cyane urabona ngaha hari kirobere cyitwa mayimayi twebwe umutekano ni muke cyane umukoze wo gusa ikibaye infraction bagutwaye mu ishamba bagukubise ibyawo biranya hari abantu bari bereje umuceri hari abeje ibigori uno munsi bagiye basanga ibigori byose baciye basanga amatomati yose basoromye amashu basoromye imiceri barayi bakubise byose basoromye
Alphonse Kaban n'umuyobozi w'isoko ya mungano ya mulongo uwavuga yuko impamvu bakoze iyo myigaragambyo ari gusaba yuko imirimo y'ubucuruzi ikorerwa mu nkambi yakorerwa hanze yayo
Se tunaomba tu warundi tu washuki tuishi pamoja mwi yetu mungine ya mulongwe wakongomana waombe kitu ingine mbali tuishi pamoja activity yetu yote iendeke pamoja
bicho dusaba aba barundi nibamanuke tubane mu mwana wacu wa mulongwe imirimo yose ikorerwa hamwe nubwo aba bakongomani basaba ko iyi mirimo y'ubucuruzi ijanwa hanze y'inkambi impunzi z'abarundi nta kizere cy'umutekano w'ibintu byazo zibona
rero turiko turaraba ibyo byose bityo bimanuye hepfo tubona yuko tuzoba turiko turibwa kuko bobo nta kintu na kimwe bariko barakora kereka iri karico kutumotiva umwe nk'uwo bita mwarabo baramwibye ibintu byiwe mbo hariho nabandi bamaze kwibwa n'ibintu byabo nubu batazi babibazande
umuyobozi w'isirukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya mulongwe Didier Numbi wa Numbi yavuze yuko bakoranye inama n'impunzi igipolisi n'abayobozi gakondo y'umulongwe mu rwego rwo gushaka amahoro ndetse no kugira ngo impunzi zibone uburyo bwo kugera mu murima uyu muyobozi avuga yuko bazisabye gushira isoko hanze y'inkambi mu kwezi kwa 10 gushize kandi bamwe mu baturage b'abakongomani nabwo bari bakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko imirimo y'ubucuruzi iri mu nkambi yavanwa mu nkambi kajanwa hanze yayo aka gace ka mulongwe gaherere muri sekteri ya Mutambala territoire ya Fizi gatuwe n'abaturage bake bababembe n'impunzi z'abarundi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteza amatwi naha aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mbararikiye kandi ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga nk'uko bisanzwe guhera saa 10 ntimuze gucikwa rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Chachu
Sabakozi, Bakarolero, Bakarolero, Bakarolero.